Ningingo yatangajwe n'umukuru w'igihugu ca Namibia yabwiye mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli kuri uyu wa kabiri. Ikinyamakuru New Era candikirwa muri Namibia cemeza ko perezida w'ico gihugu yagize ati umutekano muke ufatiye ku mvururu zadutse mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niyo ntandaro y'itituka ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo abivuze inyuma y'umugwi w'abahinga b'uwo muryango w'ibihugu vya Afrika y'Amajepfo SADC warungitswe Bujumbura gusuzuma uko ibintu bimeze kugira ngo Burundi bwemeregwe canke bwankigwe. Perezida wa Namibia yongeye ati vyose bifatiye ku ngendo ya demokarasi itaraja mu ngiro muri ico gihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu nako atari yagize mu ngendo zitari nke yeruka kugira mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango wa Afrika y'Amajepfo SADC. Ambassadeur Ezekiel Nibigira yagendeye igihugu ca Tanzania, igihugu ca Zimbabwe hamwe n'igihugu ca Namibia ari nacubukira motswa uwo muryango wa SADC. Aho yari muri Zimbabwe mu kwezi guheze kwa kane, Ambassadeur Nibigira yabwiye abagenzi bacu bijwi rya Amerika bakora igisata c'icongereza yarare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza. Uburundi bwifuza ko ivyo bihugu vyose bishigikira ico gihugu maze bukemererwa nk'umunywanyi agira 17. Yamari cifuzo c'Uburundi nticakunze. Perezida wa Namibia yabusavye nyabuna kwihutira gusubiza ibintu mu nzira ya demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu kugira ngo buzosubire gusaba ko bwo kwemererwa. Pacifique Nininahazwe atware ishamwe Fokode rihani agateka kazina muntu ritagikorera mu Burundi abona ko imvo za tumye gihugu ciwe cankigwa zumvikana.
Imvo batanze twebwe ziratushimisha kuko bagize bati Uburundi imbere y'ukurondera kwinjira muri uwo muryango bwo banza guheza injyane ziri hagati mu gihugu, ingorane ziri mu gihugu, iterabwoba mu gihugu, kwirukana abo batavuga rumwe mu vya politiki n'amashyirahamwe yigenga n'amaradiyo. Iruhande y'ivyo kwica abanyagihugu hakogwa ivyaha vy'akataraboneka nko kurasa abari mu myiyerekano y'amirizi kiringo ca gatatu, kubandanya babica n'ubu hariho ibyo abanyagihugu bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Kubwanje rero iyi ngingo iratomoye n'inziza, ahubwo abategetsi b'Uburundi bari bakwiye kuyifatirako bakabona ko amakungu azi ibyo bariko barakora, niyo miryango batarimwo irababona irabazi, bakwiye nyabona kwihutira nk'uko babihanuwe kurondera gutora umuti ku kibazo kiri mu Burundi ku buryo abana b'Uburundi bose basubira kubaho nk'abarundi bakabana mu gihugu bafise umwidegembyo n'uburenganzira bwabo bwose kandi bakingiwe.
Uburundi bwari busubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri. Ubwa mbere uwo muryango wa SADC wankiye Uburundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Imvo zatanzwe n'ibiro vya SADC ico gihe zisa n'izatanzwe ubugira kabiri n'umutekano muke mu ngendo yaheruka kugira kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Intumwa ya perezida w'Uburundi Ezekiel Nibigira yari yabijeje ko igihugu ciwe citunganije. Nibigira yabwiye bagenzi bacu ati ubu mu Burundi amahoro n'umutekano vyarasasagaye kandi n'ubutunzi bwifashe neza. Ati dufise vyinshi vyo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa Nikere n'ibindi. Bihuriranye n'uko uwo muryango uherutse gushiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemeregwe. Ivyo navyo n'uko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye kwiyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kiremwa muntu abitegekanya. Abaraba ibintu n'ibindi nka Vitane Nshimirimana atwara Urunani Forsk w'amashirahamwe adahana ivyicaro vya politike rukorera hanze babona ko umuryango wa SADC wishimikije iyo ngingo kugira ngo Burundi ntibuhabwe ikaze.
Rero nico gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango baraba bati mbega uwewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanye iki. Ico gihugu kijanye ibibazo, kitajanye inishu, kitajanye inguvu, kitajanye ico giterera, kitajanye ibyo gihayira abandi, ibyo kirushije abandi, kiba gifise amahirwe make cyane
nubwo biruko hari nabandi bavuga ko Uburundi bwaho winyigisho mbi zatanzwe n'abansi b'u Burundi abo twavuganye ni bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu bari mu Burundi abo naho batemeye kuvugira ku ijwi ry'Amerika bemeza ko hari akagwi k'abantu bihaye gutembere si yose bacafuza igihugu cabo bongera koko Uburundi bwazize ugwikekwe kandi ko bubeshegwa koko amahoro n'umutekano byasasaganye mu gihugu basaba Sadeke gusubiramwo iyo ngingo leta y'u Burundi ntaco irashikiriza kuri iyo ngingo kuko itarayimenyeshwa ibiro bijeje kumenyesha amakuru muri Sadeke bivuga ko iyo ngingo izomenyeshwa ku mugaragaro n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Sadeke izokorana mu minsi iza umujyango wa Sadeke batya kagere Uburundi ubwizwe n'ibihugu 16 harimo n'igihugu cha Tanzania bihurira no Burundi mu mujyango wa EAC Pierre Clavenio nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.